nanje nariwa.
Garuka garuka ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka garuka ubuzima buhindure.
Ubuzima buryohe.
Garuka garuka ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka garuka ubuzima buhindure.
Ubuzima buryohe.
Kamba 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 kamba.
Urabizi udahari sino bishobora. Yeah, ubuzima bwanje bwose burabiha. Yeah, garuka umpindurire. Ubuzima bwo ngaha ku isi, garuka umpindurire. Ukuntu mbayeho sinzigera mpemuka, you know that. Umutima ni wo bikora madare. Sinzigera mpemuka, you know that. Umutima ni wo bikora madare.
If I get you, baby, I can feel alright. If I get you, baby, I can feel alright. Garuka garuka ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka garuka ubuzima buhindure.
Ubuzima buryohe.
Garuka garuka ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka garuka ubuzima buhindure.
Ubuzima buryohe.
Kamba 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 kamba.
The king of beats.
You don't wanna waste my time, Kabiri. I cannot feel good to the habit. Erekin gire nabikira kabiri. Jengumbuye kukubona turi babiri. Tuhava mbwara baganza. Tukuri hamwe wote bakuza. Tuhava shinguru banza. Kie kini ninezi biganza. Meno kubona kandite weno kubera serious. Baby tagena neza desu ubiri original. If I get you now, I can feel around. If I get you now, I can feel around.
Garuka garuka ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka garuka ubuzima buhindure.
Ubuzima buryohe.
Garuka garuka ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka garuka ubuzima buhindure.
Ubuzima buryohe.
Kamba kamba.
Yeah.